Mira sta Mirana.
Amakuru makuru makuru yaranze none.
Pascal Nziza nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe kaze mu makuru makuru yaranze inondwi uno munsi tumukamwe yashikizwa na Jean Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze. Ano makuru tuyahere mu gisata cha politike. Umutima w'urukundo no guteza imbere igihugu nivyo vyaranga umuhisi Cipriano Ntaryamira yahoze arongoye Burundi bishikizwa na Petro Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu yakomokamwo yabivuze ku igenekezo rya gatandatu ndamukiza ryiyindwi mu gihe Abarundi bariko bibuka imyaka 29 iheze yitavye Imana biturutse ku isanganya ry'indege ryabereye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Amajambo yo kugarukana discipline yavuze yimikwa hari kwa gatanu ruhohoma umwaka w'1994 niyo yerekana ko yakunda igihugu kandi igihugu cari mu gihe c'uruhagarara tumutege yompi.
Ntaryamira Cipriano ruko tumuzi yarameze nka bimwe twipfuriza urwaruka rw'ubu ico gihe yarakiri muto yari muri rwaruka rwagize amahigwe ruriga ruratera imbere ruramenya ibintu n'ibindi ruca rugira umutima ukomeye wo guteza imbere igihugu umutima w'umwizero kwizera igihugu umutima wo gukundana ni bimwe rero tuvuga tuti yari umwana wa Burundi akomeye cyane rwose. Nicho gituma burya bitanagoranye kugira ngo igihugu gice kimuha amabanga akomeye. Kenshi turakunda kumva amajambo avuga ajya amajambo ya discipline. Igihe yayavuga yimikwa igihugu cy'u Burundi cyariko kirasha ngahe Bujumbura wari umuriro waka abantu bariko barapfa ku bwinshi hirya no hino mu bisata byose bikamutera rero umubabaro ukomeye ukuntu yakunda igihugu abona kiriko kirasha.
Petro Claveri Nahimana avuga kandi ko naho ubutungane butaramenyesha ukuri ku vyabaye ko biteye bitebuke ukuri kuzoteba kukaja ahabona. Cipriano Ntaryamira akaba yagize isanganya ari kumwe n'umushikiranganji Bernard Ciza hamwe n'umushikiranganji yaje kumenyesha makuru siri yako simbizi.
Nta butungane na bumwe burigira buvuga buti twebwe tugire amatohoza yigenga kugira ngo tubone neza ingere byageze tumenye abakoze ico caha tumenye abatumye biba kuko hari ababitumye burya binyegeje batavugwa nkumbure bakingiwe kuko isi ni kwimeze. Ariko twebwe mu mugambwe Sahwanya Frodebu tuvuga tuti ko bizogenda kose tuzoguma dusemerera tubwira makungu tubwira leta y'u Burundi tubwira n'akarere tubwira na leta y'u Rwanda yuko bitokunda yuko umukuru w'igihugu yishwa gucyo hanyuma ntihagira amatohoza.
Abanyagihugu ba Mukinyinya ni muri zone ya Gatumba nahitwa ku Mushasha muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura bari mu kangaratete kuva kuwa kabiri w'iyindwi bikaba byaturutse ku mazi y'uruzi Rusizi yabateye. Abanyagihugu bakaba basaba ko urwo ruzi rwotunganywa neza kugira ngo ntirubandanye rubatera. Deka iyi nkuru twari twayiteguriwe na Eddie Claude Nini Nahazwa.
Ahatewe n'amazi kuno wa kabiri ni mu bice bya Kinyinya na Mushasha muri zone Gatumba. Abanyagihugu bakavuga ko bahahombeye ibintu byinshi cyane. Ubu bavuga ko badafise aho bakika umusaya basaba leta ko yotunganya neza inzira y'ubwo ruzi nirusubire kurenga inkombe.
Ingorane nyamukuru dufite cyane ni amazi atari menshi kandi tutagira ngo tujya aho dukika umusaya. Turafise ubwoba bwinshi ku bana ariko kuko amawese yarabomokeye muri ayo mazi ariko kuko adafise aho tuva n'aho tujya urumva tuguma muri ayo mazi nyine. Nimurabe ababikwiye, murabe agasozi mudushirako, ni ukuri murabe agasozi mudushirako kari hejuru amazi atemba turonke agahengwe.
Anise ni baruta rongoye igisata cyo gukinga ibiza no gutabara abo byashikiye ku rwego rw'igihugu akaba yarahishikiye kuri uno wa kabiri kuraba ingene ibintu byifashe. asaba abanyagihugu kuva muri ico kibanza bagasubira mu masite ya Kinyinya ya kabiri Maramvya Masubere na Maramvya Mafubo mu kurindira ko ugo ruzi baruha umuhora. Aniseni Baruta akavuga ko ico gikogwa cyateje kuko basanze amafaranga baronkejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho iterambere PNUD adakwiye, ariko ubushikiranganji bw'ikigega cya leta bwemeye gutanga ayabuze, aho mukamenya ko ubaye ubugira kane ayo mazi y'uruzi Rusizi ateye yikurikiranya utwo duce two muri zone Gatumba.
Edi Claude Ninazwe arakenuye abanyagihugu mu bice vya Gatumba bagiramiwe n'amazi y'uruzi Rusizi bateza kuhimuka kugira ngo ico kibazo gitore gumuti urama. Amazi y'ugo ruzi arengera inkombe kubera imisozi y'ibihugu bitatu ihanamiye uruzi Rusizi te idakingiye mu gutera ivyatsi n'ibiti. Bivugwa na Mameritosa Mushimike akurikiranira hafi ibibazo vy'ibidukikije, akaba bivuze inyuma yaho abanyagihugu basubiriye guta ingo zabo kubera amazi y'uruzi Rusizi kuva ku munsi w'Imana tumutege yompi.
Ikintu ca mbere leta yo itegerezwa gukora kugira irokora ubuzima bw'abanyagatumba bugarijwe n'imyuzurira n'ukubagarukirako bakabazanira ivyankenerwa bishasha, no kuvuga ivyo gufungura, ivyo kwifuka, imiti, amazi n'ibindi vyankenerwa vyihuta. Cyo ni kimwe barya abantu umuti wonye n'urama leta itegerezwa kurondera no kubaronderera ayandi matongo mashasha atari ico conyene kizoba kiza nta kindi kintu cy'umuturama kuri barya abanyagatumba. Kubera iki? Kubera Rusizi zokwama yaruzuye uko umwaka utashe, kubera ijya mitumba yose ya Rusizi Rutemba ruva muri mu kiyaga Kivu rukamanuka mpaka mu kiyaga Tanganyika, ijya mitumba yose yo mu gihugu cya Kongo ihanamiye Rusizi, imitumba yose yo mu Rwanda ihanamiye Rusizi, imitumba yose yo mu Burundi ihanamiye Rusizi, iyo yose ntiyambaye nta giti, iyi mvura iguye nk'ukura yose imanura mu Rusizi, hanyuma iryovu rigaca rija ahajya uruzi ruca mu kuzimu amazi nayo agaca sesa mu Gatumba. Ivyo rero bizokwamaho n'ubwa mbere ni ukugerageza kudahonya amashamba kubera amashamba n'ikirumara mu gukingira ibidukikije, mu gukwega kwega imvura, mu kugabanya inkukura, ariko kabona ko mu Burundi atari wo mugambi wa mbere twimirije runini cyane. Bimuke Burundu mbere bikenewe n'uko babimura ku nguvu leta ibimure ku nguvu.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Umuriyoni w'abarundi n'igice nibo bantaho nikora bazoronswa imfashanyo zihuta muri uyu mwaka w'2023 biri mu cegeranyo cishira mu impuzo makungu one mu ishami Ocha kirere gutabara imbabare. Ico cegeranyo kikavuga ko abari bakeneye imfashanyo yihuta bangana umuriyoni 1,500,000. Ibyo biri mu cegeranyo cy'iryo shirahamwe Ocha. Bikuru muri byo Alain Majesté Barenga arabitubwira.
Nkuko ico cegeranyo c'ikigo Ocha kivuga, abantu bangana n'umuriyoni urenga gato niwe azoronswa ifashanyo yihutirwa muri uno mwaka. Ni mu gihe ariko abari bayikeneye bangana n'umuriyoni 1,500,000 mu mwaka uheze, abari baronse ifashanyo baharugwa mu 1,900,000 barenga gato. Uyu mwaka bazoronswa ifashanyo akazuba ari abashikiwe n'ibyago bakeneye kurokorwa ubuzima byihuta. Ico kimwe n'abakeneye gutabagwa bari mu ngorane zihuta kandi badafise ingene bozivamwo. Ico gihe cegeranyo kivuga kandi ko n'abashikiwe n'izindi mpanuka zitandukanye nabo nyene bazofashwa mu kurinda ko ubuzima bwabo busubira kunaguka. Ico cegeranyo ikabandanya kivuga ko imyaka n'igitsina bizofatirwa ko cane mu kuraba aboronswa ifashanyo. Integuro y'iyo fashanyo ikazotangwa mu buryo butandukanye. Ubwa mbere, ubwo buryo buzoshobora gutangwa mu bintu azoba ari ku rutonde bakeneye canke naho baronswa amafaranga angana n'ibyo umuntu agenewe. Ikigo Ocha kikavuga ko nyene kuronswa imfashanyo azokwitiramwo uburyo bumushimishije. Uyu mwaka ibice 14% nibyo bizotangwa mu buryo bw'amafaranga, nibwe mu mwaka uheze hari hatanzwe ibice 16%. Ibyo ngo bikaba byateguwe uko mu gihe hari hibonekeje ibibazo iyo hatanzwe amafaranga kugira ibikenewe guhabwa panao nikora bidangu gwe hanze haicho chegiranyo kigafatira nko kwifumbire ico chegiranyo kikabona ko izo ngorane zyashitse n'ubu zishora gusubira kwibonekeza n'ico gituma abazotanga izo fashanyo bahisemwe ubwo buryo bubiri ikigo OCHA kibona ko abarundi bakeneye ifashanyo uravye ingene ubutunzi bw'igihugu buguma butituka ifaranga ry'u Burundi naryo rikaba rimaze guta agaciro ku bice 26% kwijana hakiyongera ko ikena ry'ibitoro eka n'ingwara z'ibyaduka nka zakorera zaje zisongera isi ibiho atibagiwe n'ihindagurika ry'ibihe imyuzurire yatumye abantu bata izabo mu bice bimwe bimwe by'igihugu ico cegeranyo kigasozera kivuga ko gufungura nabi kubera umwimbo wagabanutse byatumye n'ibyahuwa bihuka ibice 12% kwijana by'abarundi akaba atakironka ico washira ku munwa niyo bakironse akwari ntica ntikiza
Ala majeste barenga arakenuye dokumitire mu yavuzwe mu gihugu hagati ubusuma bw'ibazo nibwo bwaranze igice cya kabiri cuno mwaka mbo mashuri muri komine ya Nyanza lake y'intara ya Makamba ni mu manuko bw'u Burundi biri mu rwandiko rwanditswe na mu bigisha bahurikiye muri sendika y'abarimo banditse berekana uruhara rw'umuyobozi ajirindero muri komine muri ubwo busuma baregwamwo kandi bamwe mu bayobozi b'amashuri abigisha n'abanyeshuri uhereye ku bana babo bari bahawe ibyo bibazo byatunganira ku rwego rwa komine inkuru tubaza Pierre Gahungu
Intandaro y'ubwo busuma ngo ni ibibazo byatunganijwe ku rwego rwa komine n'ibiro bijejwe inyigisho DCE muri komine ya Nyanza lake iyo ntara ya Makamba ibyo bibazo bikukira igice cya kabiri cy'uno mwaka w'ishure ngo byagiye gufatwa biri mu minwe y'abanyeshuri bo hirya no hino ku mashuri shingiro atandukanye ari naho byagiye gutera amakenga kuri bamwe mu bigisha bo muri ako karere amakuru atangwa na bamwe muri abo bigisha bari mu masendika yemeza ko ibibazo byafatanywe abana bo ku mashuri shingiro ya Ecofo Kabo, Ecofo Nyanzalake ya gatatu, Ecofo Nyanzalake ya gatandatu, Lycée Saint-Germain hamwe na Ecofo Nyanzalake ya mbere. Ayo makuru avuga ko ibiro bijejwe inyigisho mu ntara byahavuye bitanguza amatohoza aho byafashe ingingo yo guhana abanyeshuri mu kubakura amanota ahagaragaye ubwo busuma. Ariko rero amakuru atangwa na bamwe mu barimu avuga ko ico kibazo c'igice ca kabiri c'umwaka categuwe ku buryo budakurikije amategeko kugira abayobozi bamwe bamwe basigure aharoye uburyo bw'amafaranga agera ku 200,000 ku mwana umwe yatanzwe n'abavyeyi ayo mafaranga akaba yoba yahawe umuyobozi w'indero muri komine ari nawe yatanze impapuro zandikwa ko ibibazo izo nazo zikaba zari zatanzwe nk'imfashanyo n'ishirahamwe World Vision rifasha muri ico gisata c'indero utwo dufaranga ngo nitwo twoba twatumye ubuyobozi bw'indero muri komine butunganya ikibazo kimwe muri komine ibyo navyo ngo ntibirekuwe n'ubushikiranganje bw'indero nk'uko bigisha bari muri sendika bavyanditse basaba ko abegwa n'ubwo busuma bohanwa umwe wese ku ruhara rwiwe kuva ku muyobozi w'indero muri komine gushika ku banyeshure uciye ku bayobozi b'amashure hamwe n'abarimu batanze ivyo bibazo Radio Inzamba agateka kawe twarondeye umuyobozi ajejwe indero Inyanza Lake kugira atange umuco ariko ntitwashoboye kumuronka
Pierre Gahungu arakenuye nayo mu ntara ya Rutana abantu babiri barahagaritswe n'igipolisi ni muri komine Giharo y'intara ya Rutana nyene ku igenekezo rya mbere ndamukiza uno mwaka ni hariya mu Kumoso amakuru dukura muri iyo ntara akamenyesha ko ari umushoferi wa mutamperi wa komine Giharo kamwe na mutarambirwa uwo bita Planto wo muri iyo komine aho bafatanywe amabido 10 arimwo igitoro cha essence imwe imwe ijamwe amaritiro 20 abanyagihugu bagasaba ko hokogwa amatohoza yimbitse kuko abafashwe bemeza ko ico gitoro ari cha komine Karin Dusabe
Ndayisenga Desire umushoferi wa komine Giharo hamwe n'umuplanto Egide Nyambere batazira Kayuki nibo bafashwe n'igipolisi kuva ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ndamukiza uno mwaka amakuru dukura muri iyo komine amenyesha ko uko ari babiri bahagaritswe bafatanywe amabido 10 ari mu gitoro cha essence bakaba bari kuri station inywesha igitoro yo muri komine Giharo ibido imwe imwe ikaba yajamwo amaritiro 20 bakaba bategetse ubutanga ibitoro kuzuza aya mabido kuko bamubwiye ko ari aya komine uburongoye zone Giharo Damas ntigahezwa yaragize amakenga abonye amaritiro agera ku 200 igitoro cha essence kandi byitwa ko ari aya komine niho yaciye afata amafoto y'ayo mabido aca birungikira bamukurira abo bafatanywe itonga bakemeza ko barungitswe na musitaneri w'iyo komine Giharo Lydia Nihimbazwe ariko nawe akabihakana munyuma bashatse gutanga igiturire kuri uwo mukuru wa zone Giharo Damas ntigahezwa aho bamwinginze ngo amuhemwo amabido 2 nawe aravyanka amakuru dukura mu bakozi ba komine Giharo amenyesha ko abo bakozi babiri bafashwe babandanya bemeza ko ico gitoro ari ca Musitanteri naho abihakana. Ico gitoro cafashwe kikaba kimaze kugaburwamwo kubiri kuko bemeza ko amaritiri janara yo kuri station. Abanyagihugu bakaba bafise amakenga atari make bagasaba ko hokorwa amatohoza yimbitse hakamenyekana icinyegeje inyuma, bagatinya ko abo bantu bafashwe bashobora kurekugwa badahanywe kugira ukuri ntikumenyekane. Ubu bakaba bamazindwi bari mu gashoka polisi Giharo. Uruganda rwa radio Inzamba twarondeye kuri telefone mu Musitanteri wa komine Giharo Lydia Nihimbazwe kugira duhe umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu. Telefone yiwe yahamagara ntiyitabe.
Ni kuri iryo jwi rya Karine dusabe duciye dusozera ko amakuru makuru yaranze ino ndwi. Jimire mwewe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Bonfisi niyongere nariko ndayabashikiriza nongeye kubifuriza Pasika nziza mu byanyu no mu banyu.
Inzamba.
Inzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze inondo.